Imumbrizo Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Ishuti ya Bose. Bari muri Uganda mu karere ka Gisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 98.9 Radio Ijwi Iyobora. Kaze mu makuru iyo kuri no mugoroba mugiye gushikizwa na Fidel Niyonga kumaze kumenyera ko tuyabashikiza turi mu ngo zacu mu micungararo y'igisagara cya Washington DC mu ntumbero yo kubandanya kwirindikiza cya virusi ya corona. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zirashima muri rusange urugendo rwa Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye Kigoma. Amara ziracyafise amakenga iyo guhunguka.
Turabona ku mutekano mu gihugu cyacu cy'amavukiro ego kweri urahari, ariko tubyitegereje neza haracyaragahaze.
Turavye nk'ubu hariho nk'intwumba ibintu by'imigwi bigumye itera ahantu nk'ubu twarumvise mu Rumonge Bubanza.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yategetse ko imbibe zari zarugawe kubera ikiza cya COVID-19 zisubira gufungurwa cyo kimwe n'ibibuga by'indege. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi wafatiye ibihano amasosiyete atatu kubera yarenze ku ngingo ya ONU iziriza ibigwanisho muri Libya. Imbere y'ayo makuru tubanze duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Cote d'Ivoire Henri Konan Bedie ayoboye umugambwe utavuga rumwe na leta yahamagariye abanyagihugu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Perezida Alassane Ouattara. Ibindi na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Mu nama n'abanywanyi b'umugambwe wiwe ejo ku munsi w'Imana, Henri Konan Bedie umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Ouattara yarateye akamo abanyagihugu kabasaba kwiyamiriza ubutegetsi. Igihugu cya Cote d'Ivoire kimaze igihe gihanzwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu batari bake mu kwezi guheze. Ni nyuma yaho umukuru w'igihugu muri iki gihe Alassane Ouattara afise imyaka 78 yivuguruje kuvyo yari yatangaje mu ntango z'umwaka igihe yavuga ko atazokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Umugambwe wiwe wamushikirije nk'umukandida mu matora inyuma yaho mu kwezi kw'indwi umushikiranganji wiwe wa mbere Amadou Gon Coulibaly yitavye Imana ahitanywe n'ikibazo cy'umutima. Abari ko bahiganwa nawe mu matora bavuga ko atemerewe n'ibwirizwa shingiro guhiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu kiringo cya gatatu. Yamara Perezida Ouattara we avuga ko ibwirizwa shingiro ryahinyanyuwe mu mwaka w'2015 atari byo agenderako. Senare ijejwe ubwirizwa shingiro muri Cote d'Ivoire yaramuhaye uburenganzira bwo gusubira kwitoza.
Urakoze Oriane. Ibice bitari bikeze ku mugwa mukuru w'igihugu cya Mauritania birageramiwe n'imyuzure inyuma y'imvura y'isegenya yaguye ku munsi w'Imana. Abanyagihugu baba mu bice bitari bikeze mu mugwa mukuru Nouakchott bari barengewe n'amazi ku munsi w'Imana inyuma y'imvura y'isegenya iboneka gake. Kugendesha imodoka ndi byashoboka mu bice bimwe bimwe by'umugwa mukuru abanyagihugu barafatiwe muri ivyo bice kubera imyuzure. Amazu amwe amwe yararengewe n'amazi. Igihugu cya Mauritania cyaronse imvura irenge iyo cyahora kironga ku mwaka mu gihe cy'agatasi. Perezida wa Mauritania Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani agendeye ibisagara bya Bassiknou na Abdel Begrou ku itariki 10 y'ukwezi kw'icyenda. Ibyo bisagara byombi biri mu bumanuko bw'ubuseruko bw'igihugu byarasinzikajwe n'imyuzure yasambuye amazu atari make. Yemeye gushyiraho umugwi w'abajejwe kwishyura byihutirwa gusanura uruhome rukingira igisagara cya Bassiknou hamwe no kubaka ibarabara ryugurura igisagara cya Abdel Begrou. Ibihugu bitari bike byo muri Afrika mu burengero birageramiwe muri iki gihe n'imyuzure iterwa n'imvura y'isegenye. Abantu batari bake baramaze kuhasiga ubuzima mu bihugu bya Niger, Senegal na Burkina Faso. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi wafatiye ibihano amasosiyete atatu kubera yarenze ku ngingo ya ONU iziririza ibigwanisho muri Libya. Inama isanzwe y'abashikiranganji bajeje imigenderanire b'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi Brussels yafashe ingingo zizozibira amatungo y'ayo masosiyete zongere ziyaziririze kugirira imirimo y'ubudandaji mu bihugu byose bigize uwo muryango. Abantu babiri ku giti cyabo nabo nyene bafatiwe ibihano kubera barungika ibikoresho bya gisirikare muri Libya. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi ufise amato y'ingwano akorera mu mazi yegereye Libya ajeje kubahiriza ishyirwa mu ngiro ry'inkingo ziziririza ibigwanisho muri icyo gihugu no gutororokanya amakuru y'iperereza kubayirengako. Libya yaranzwe n'akajagari mu kiringo kigera ku myaka 10 kuva umugumo ko warushigikiwe n'ishyirahamwe OTAN utembagaje ukongerwa hitana mu mwaka wa 2011 umutegetsi yatwazaga hotoro mu Muammar Gaddafi yamara hari ibimenyetso ko ariko haraba intambwe mu nzira y'amahoro mu gihe abaserukira impanze zitanda mu mitwe muri ico gihugu bahuye mu biganiro vy'amahoro mu gihugu ca Maroc n'inyuma yuko izo mpande zitangaje giturumbuka agahengwe zikemera ko amatora aba mu gihugu ayo yaramwamwe mu makuru makuru avugwa ijya no hino ku isi mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ashobora kudushikira kuri internet ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zakiriye mu vyiyumviro bitandukanye ijambo ryashikijwe na president w'u Burundi cyo gutabukana impunzi mu rugendo rwiwe rwa mbere mu gihugu cya Tanzania aho yahura na mugenzi we wa Tanzania John Pombe Magufuli mu ntara ya Kigoma ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije mugenzi wacu James Joven akorera mu gihugu cya Tanzania yaganiriye na zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta kugira yumve uko zakiriye iryo jambo
ngome twamwise ko perezida w'iwacu w'u Burundi hamwe na perezida wa Tanzania ko bahuye baragana byinshi ku byerekeye iby'ubutunzi n'iby'ugutahukana impunzi icyo ubutunzi haswa icyo mwisanzwe ntawo kigaya kuko umba ni migambi yabo hagati ya bene babiri aho icyo ni kintu gitomoye rwose kama ikindi nacyo umuntu afise kama kenga ni icyo gutahukana impunzi kuko gutahukana impunzi nzi ntivyari bibi gusa keze uko twomba yuko hamwe hamwe umutekano utaramya neza mu gihugu usanga rero bamwe mwumba yakibagura gusubira mu gihugu cyacu cy'u Burundi
yego twarumvise nyakubahwa mukuru w'igihugu yaratembereye mu ntara ya Kigoma aho yaje kubonana na mugenzi we bari kuvugana iby'ubuzima bw'ibihugu bihanye imbibi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye avuga ku bijyanye n'ubutunzi atibagiye n'ingene impunzi zagiye zakigwa na Tanzania mu bihe byarenganye yarashimye ingene Tanzania yabyifashemo mu kwakira impunzi nk'umubyeyi twaragishimye aho ntibibagiye rero nihunguka impunzi ziri muri Tanzania ko zosubira mu gihugu cy'amavukiro na rijya harangwa umutekano mw'iki gihe none rero twebwe nk'impunzi turabona ku mutekano mu gihugu cyacu cy'amavukiro ego kweri urahari ariko tubyitegereje neza haracyaragahaze leta iyo kimura kugira ngo natwe tutahuke dufise umutekano mu mitima yacu itunganye
cyose nabishimye bivanye n'ukuntu ingere no banarahunze kuko umutekano ahantu merereye ntuhagaze neza kuko benshi abiwanje bose barabamaze bica none nacho gituma cyahutse mpunga hashikanga aje navyakiriye nabi bivanye kuko sino kwemeza yuko amahoro yabonetse kuko izo ngorane zitarahera cyo navyakiriye nabi
turavye nk'ubu hari nk'intwumba ibintu by'imigwi wigumitera ahantu nk'ubu twarumise mu rumonge bubanza turumva na cibitoki yuko aho saho kwaguma haduka ibintu by'ingwano ibintu ni bagumane barasana bica abantu twatwumva yuko hari kandi n'undi mugwi kumbure na wene woba uza uba muri Kongo itwa Red Tabara rero byo byose byo ni ibintu bigwa bituma birutera ubwoba tugira ubwoba bwo kwakosubira kujya mu gihugu
je bazo rero ni nko kuraba ngene ijyamigwi twumva iri kudurumbanya umutekano mu gihugu twebwe yaduteye umutima uhagaze kubera ntidushobora kumva ingene byo bava ko ari bisuma mugabo bakoresha inkoho za rutura ego mbe bisha birutera ikibazo gihagaze tugasaba rero leta ko yo icarira ico kibazo nkankama kuko tutazi mu minsi iri imbere ingene bizoba bitwa biragenda hama bakicara hamwe bakaganira natwe tukaronka ituze mu mitima yacu tukabona gufata umwanzuro wo guhunguka kabiri kandi mu gihe twoba uwo batarayimbamo gusubira mu gihugu cy'amavukiro tugasaba leta n'abajejwe impunzi amashyirahamwe mpuzamakungu ko iyo fata akanya kukumviriza ujya muntu atariyumvamo gusubira mu gihugu cy'amavukiro kuko iyo impunzi ziri ko zirahunga usanga benshi bahunga ibibazo bitandukanye tutibagiye ko haba harimwo abafite ibibazo bibaraba kugatwe kiwabo hanyuma hakabaho n'ihunga rya rusange nyene mu bihe haba ari ihunga rya rusange ariko rero mu gihe umuntu abiba atariyumvamo gutaha wasaba ko yoyumvirizwa maze kumvirizwa rero bagafata ingingo bo nyene ubwabo imubereye bivanye n'uko nkumbure atari yumvamo gusubira mu gihugu c'amavukiro ariko uvyumvamwe nawe kweri nibaze yuko ubutahi wabo ni mwiza cyane no mu giswahili bavuga ngo umuzara ukwawo ni mutumwa natwe turipfuza kuba rwose uyo mu gihugu c'amavukiro ariko tukatera kamo leta ko yofata nkama ikibazo cy'umutekano ari nacyo gituma abantu benshi bahunga buri mwanya buri mwanya
nuko ba yuko nkuko twahunze umwe safi cyangwa cyo gitandukanye kandi nkuko no gusubira inyuma umuntu adusubira inyuma bivaye nuko abona yuko ingwane iyo yaheze muba ko ico kintu cyo kuba ati ngo harabahunguka ni nkuko kandi hariho nabagarukino rero ivyo byo ntije gutangaza byavana mu wese umba afise ico yaje ahunze cyaje yirutse
turavye bwo bavuga ngo buza gushafura tagata mwaya mezi make nyine turumva ibintu bitagenda neza abantu bakubitwa bagashaya bakononerwa ubuzima bwabo abandi bagafungwa abandi turavyumva byinshi biducivutu mbere tukaba twagira ko tunasaba ko yotanga umuco leta yova mu gacerere gatanga umuco abantu bakamenya ukuru aho guhagaze ari mbere nk'uwagizwa n'icyaha gahanwa bimwe biboneka kugira ngo abarundi bagire icyizere basubire icyizere ku gihugu cy'u Burundi hanyuma tukaba dusabye na leta y'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe atwumva ndetse na Tanzania igihugu cyatwakiriye ku ruhande rw'impunzi twege tubatekanye turi nk'abanyagihugu nk'impunzi zahunze ngaha hariho abantu bamwe bamwe bashobora kuyumvira ngo mu makambi y'impunzi ngo niho hakoregwa ngo bubi oya yaba namba aho duhaye icyizere leta y'u Burundi na leta ya Tanzania ntibadushire kwidukebwe ngo nkumbure turi mu bahungabanye umutekano abantu bari mu makambi y'impunzi twebwe turi impunzi ibyo ntidushobora kwipfanga dusabye gusa leta ko yodukorera ibishoboka byose tukaronswa amahoro tukongera tukumvirizwa nko nk'impunzi mu gihe impunzi bitari yipfuza gusubira mu gihugu cy'amavukiro
turagushimiye James Joven. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yategetse ko imbibe zari zarugawe kubera ikiza cya COVID-19 zisubira gufungurwa cyo kimwe n'ibibuga by'indege ariko ivyo akaba bikoze inyuma yaho igitegiri cy'abanduye iyo ndwara ciyongera ku munsi utashe inkuru ya Ignatius Bahiza ari mu Uganda.
Nubwo umubare w'abanduye icyorezo cya COVID-19 ukomeje kuzamuka ku muvuduko uhambaye ndetse n'abapfa akaba biyongeye, Perezida Museveni yavuze ko ingaruka zo gukomeza gufunga imipaka kimwe n'ibindi bikorwa by'iterambere ku mutungo w'igihugu zishobora kuzaruta iz'uburwayi ku magara y'abantu. Yongeye ko imiterere y'iki cyorezo n'ukuntu cyakwirindwa bimaze kumenyekana, bityo akaba ari nta mpamvu yo gufunga ibikorwa by'igihugu ubuziraherezo. Aho akaba ariho yahereye atangaza ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga kigiye gufungurwa ariko kigatangira no kwakira abakerarugendo bonyine. Abo bakerarugendo rero bazemererwa mu gihugu n'abameze bate kandi bazasabwa iki?
Provided they tested negative 72 hours before arrival in Uganda.
Icyangombwa nuko baba barapimwe iyo ndwara mu masaha 72 nuko bagasangwa batayifite mbere yuko binjira mu gihugu, kandi abagenewe kuyobora aba bakerarugendo bakazariba ngo ntabwo bivanze n'abanyagihugu. Bazaje babafata ku kibuga cy'indege babatwara aho bagomba kujya batabahagakije mu nzira. Uretse gufungurira abanyamahanga ikibuga cy'indege, Perezida Museveni yongeye ategeka ko amabwiriza yo guhagarika uruja n'uruza rw'abinjira n'abasohoka ku mipaka yose y'ubutaka Uganda isangiye n'ibindi bihugu nk'uko yari yarashyizweho mu kwezi kwa gatatu mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza iki cyorezo COVID-19 yahita ahagarikwa, nuko ibikorwa ku mipaka bigasubira nk'uko byabaga mbere. Uretse iby'imipaka, amashuri nayo yemerewe kongera gufungura guhera n'itariki 19 z'ukwezi gutaha, ariko ku banyeshuri bari bari mu mwaka wa nyuma w'amasomo yabo mu nzego zitandukanye bonyine kugira ngo bazagire umwanya mugari ku ishuri uzabarinda kutandura nk'uko Perezida Museveni abisobanura.
Indeed, the total number of finalists is 1.2 million learners out of the total of 15 million.
Ati nibyo koko kubera umubare w'abanyeshuri guhera mu mashuri abanza kugeza kuri za kaminuza yabari mu mwaka wa nyuma w'amasomo yabo ntabwo ugeze kimwe cya cumi cy'abanyeshuri bose muri rusange dufite mu gihugu. No kubera iyo mpamvu bazaba bafite umwanya mugari watuma bakurikiza amabwiriza yo kwirinda icyorezo kandi bayakurikije neza ntacyo bazaba. Mbibutse ko ingaruka zo gukomeza dufunze amashuri zizaba nyinshi cyane kubera akavuyo kazabaho mu gihe abava mu mwaka baje mu wundi bazasanga bakurikiye batararenze ku rwego bari bariho. kugira ngo tuzahuze ibintu bizatugora abarimo kurangiza bagomba gukomeza kugira ngo aba bakurikiye bazabona aho
bashyira. Can we afford to have the two batches in 2021? The answer is a clear no.
Kuri ingingo ijanye n'iby'uburezi, Museveni yongeyeho ko mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha ariho leta izafata umwanzuro ku bandi banyeshuri batafunguriwe gutangira amasomo yabo. Rubanda nyamwishi bari bategereje ko Perezida Museveni yagiye gufungura insengero, dore ko benshi bavuga ko roho zabo zisonje ijambo ry'Imana, ariko nubwo insengero zitari kuriwe gukora nk'uko bisanzwe zemere ko habaho gusenga ariko hadateranya abantu basaga 70 kandi bakanakurikiza amabwiriza yo kwirinda yose. Ukurikije Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu, ubu umubare w'abamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 muri Uganda uhagarariye ku 6,668, abamaze kuvurwa bagakira kuri abo ni 2,731, 63 bo akaba bamaze guhitanwa n'iki cyorezo, kandi abaturage basaga 450 bo akaba aribo bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara. Abasaga 2,000 kuri abo bose bamaze kwandura n'abasangwa mu mujyi wa Kampala honyine. Ignatius Sibahisi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Turagushimiye Ignatius kuri iyo nkuru.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwe gushika izahinzwe n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amashyirahamwe 50 yo mu Burundi adaharanira inyungu za politiki yasabye ibihugu biri mu kanama mpuzamakungu kajejwe agateka kazi na muntu kudasubira kongera ikiringo wa mugwi wigenga wako kanama ujejwe gutoza ibyaha by'icyozwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Gerard Hakizimana ayoboye ishyirahamwe Foricon F ryiyemeje kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama ari mu bateye igikumu kwikete amashyirahamwe yanditse. Yaganiye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nambere icyatse twandika rino kete ni kete twavuga ko yanditswe n'amashyamwe 50 akorera mu gihugu, kandi amashyamwe atandufitse abayaserukira na cyane cyane mu nkazo z'igihugu n'amakomine. Tukaba rero tumaze kuja hamwe twarabonye ko ibyagiye birakugwa n'ujya mu gwiye nk'uko twari tubishyikiriza birimo amaraporo twavuga ko asi intumbero za politiki, bigatuma rero ujya mu gwiye raporo usohora ari raporo zitizewe, biboneka ko izo raporo uzikorana n'abatavuga rumwe. Murazi yuko ujya mu gwiye ucemererwa gukora wemerewe n'itegeko ya resolution 33 agakunigahagaze 24 ryakajya akanama kagize ijyagata kazi na muntu i Geneve hari kuwa 30 mu kwezi kw'icyenda 2016 mu gihe leta yoyo iterekwa izajya uwo mugwi hamwe n'ibindi bihugu twavuga ko bitabona kumwe izajya uwo mugwi. Umugabo biza kurangira uwo mugwi ushyizweho n'iryo tegeko twavuze utangura yo gusohora muri raporo za mbere raporo kuvuga ko za raporo zihenze cyane ibitwarwa n'abari mu gihugu. Ari nacyo gituma mu mashyirahamwe ashya 50 twavuze duti ntibishoboka, reka dusabe nyabona dusabe ishyirahamwe mpuzamakungu ni na cyane cyane by'ibihugu bihurije muri kajya kanama kudasubira kwemerera ujya mu gwi gukora amatohoza ku Burundi, kuko musanzwe muzi ko nayo matohoza uvuga gukora uyakora utari mu gihugu, bigatuma rero amaraporo gusohora usohora amaraporo atari mu gihe na twebwe turi mu gihugu tugendera na rimwe utubaza cyangwa ngo tuvugane kugenda ibibazo ushaka akazi na muntu maze abone gusohora raporo nziza.
Jean Hakizimana, muravuze ko uyu murwi usohora amaraporo ibintu bitari byo, ibintu biterekana ukuntu agateka akazi na muntu kifashe mu Burundi, ariko hari ayandi mashyirahamwe y'Abarundi arenga 50 nayo nyine yoyo avuga ko uyu murwi izo wandika eka amaraporo ushikiriza byerekana ibiba mu gihugu hagati. Byumvikana gute ko amashyirahamwe atawegamiye ategamiye amaleta yo mu Burundi asoma ukuntu gutandukanye ibintu bira mu Burundi ivyo byo babiva kuri
icyo bivuga ko muri ko mu guhera mu 2015 ari amashyirahamwe yanga gara yuko amashamu atagihana gata kana mchanga atuka amashamu yigenga biva yingine baadhi walifata mwenye tuai kutoa chamu mukambu iziko hari amashamu yasiza wanu mabarabara mugi senari jicho kwa nzibilo singiro yoyo yamuga kuhitini mchanga tuta anora kwa liya miza juu ya namategeko mukambu iziko na senari ya karere na yuo ni mwanda kwa yasomi yemeje kwa umkuli yu uwisho gine yini ya towo yini sinda mategeko kani kini mchiyo kitao ya anga ibizo wa singiro imate kugendu koreero haria mashida mwanda ko ita inumero wa kichiku ya numero wa nagatea kazi na muhu haka wabizo na wana wano kubuga ko baho nziki ugu mbele na mwuzi wa pisini mitahi wa higa kuko bagirizo wa kufadika ina wago mjote magaza utegesi ni ukora na nabo ijulewe gatuma wano basi watazambaye mkusohora marakura tariyo numu wenda imigui imiine yaoni tatiwaje wenda makuungu niwindi bihugu kugenda vishoke urundi wa uunze bukume uonwa na avi na chanisa na vichishi mwini mwini njini tuwa teka kazi na muu ayo mashila mwilo mbuga tutasumibi nukuma nisi kundana mwenye na mashila mwenye miongine na tatu hali mwamashamu muza makuungu hali leo tukabuga dutishwe yegwe mwamashamu ya achu tuwe mzako ya mwamashamu muza makuungu asandu wa hendu wa njine naru wabuga ko baanda kata kazi na mwumbali mwungu ungiro mwungie nabu niti wa ikiliza bida uye ni wabiliko bila wa kuruga hivyo ni chutuma tubuga duti nidushuwa kubugi mwugimwe nidushuwa kuhuza ukoto nili imu kutu ibe tuibuga na wali mwugimu na wakalibuga na wali uunze awali yuma ya achu jimini kana kuna kolo za achu na sasa tutubuga ndatizo mwere wako kuko tuivuga ataruhande na rumwe tuwega miyeko na sotu watu mazo kuitegeleza ya jivira kukwa nuja mwgui nuja ni tukaraja mashamu njini mwavuze mwina tatu halimuna ya tazu urundi wabuze duti rekanatu tugire tukerekane au duhagaze nga mashamu ni mwgihugu nga mashamu ni kwa kuita ni minu kumwanya
aliko mwrazi kwa uja mwgui alumurgui mwza makungu ulimu abantu atari na barundi atangu wafise zukufu givinu itandu kanyi niliko yawa mwrundi
batatiriza kuwengema mugabo ibyakozwe ibiriko birakogwa n'urya mugwi ni ibintu bihengamye ni biboneka ko abantu bafite abantu bakorana na cyane cyane nk'aya mashyamwe twavuze haruguru amashyamwe yahunze igihugu bajya ibona imitahe kugira bishoboke mu bwo kandi babizi nabone bayinakazi nakazi bahawe n'ishyamwe muza bakongoni rero baragerageza kwerekana ko ibyatsi akazi na muntu bihungabana cyane gutyo binatuma mu bishyingo babandaye bakora ako kazi batukavuga duti amashyamwe tubongoye tubabazo cyane n'inyifatari yose ituma umuntu ashyikiriza ibitaruko kuko iyo hari ndagataka kazi na muntu ashyize bitarivyo uri kuri kunyanga agatekwaranira niyo kwa batohozwa kwa matohoza atariyo ugashyize bitarivyo uri kurakorana uri kurenga amategeko n'abwirizwa yo kwa matohoza n'icyo twatuwe dusaba duti byari byiza ko ukuri kuvugwa n'ukuri nk'uko tutabivuga twemeza ko agataka kazi na muntu mu Burundi butuvugana twifate neza nabugu byeje na kwigira mugabo twemeza ko mu Burundi byagataka kazi na muntu byifate neza mbere uno munsi twavuga ko ubundi bwateye imbere ku bitari bike na cyane cyane hari abantu z'amana zikibiriraho iyo umuntu akoze ikosiri arariganyirwa ibyo ni ibintu bikomeye iyo kandi agataka kazi na muntu hano ikindi tuvuga ko naho ari abanyamahanga biboneka ko hari ibyo bavuga baracyataga ko mu kiringo cya gatatu bibagiye ko senari yari igiye kwezi bwiza shingiro yari yemeje kwicyo kiringo cyari gihuye n'amategeko
ku bwanyu inyungu z'uyo murwi cyanke inyungu z'ibyo bihugu bivuga ko bishyike uyo murwi mu raporo utohoza ni hizi
inyungu z'uwo murwi ubwambere iyo uwo murwi atawikorana hanyuma mwazi ko uyu muntu atawikorana abafite n'inyungu inyungu nizi nizo gufasha abo ariko barafasha kugira ngo ubundi batohoze Burundi hamwe n'ibihugu murazi ko ibihugu bitagiye byifata ku mashami bibone kumwe ibibazo byo mu Burundi guhera mu 2015 rero kuvuga ko inyungu ni izabo inyungu ni iz'akazi kabo mugabo si inyungu z'abarundi inyungu z'abarundi zo zirahuyangwa kuko abarundi baba bariko bararemekwa intebe cyushe na cyane cyane mugashyira ko ibitari byo
ku bwanyu n'ayo mashyirahamwe 50 yanditse iryo kete nta kintu na kimwe cy'ukuri kiri muri iyo raporo hari amakuru aho batangaza bavuga ko hari ubwicanyi hirya no hino mu gihugu
tuvuze iby'ubwicanyi cyatumye ati nta makuru namwe muri iyo raporo twayiyamenye tukaba turi ko turavuga ibishushanyo ni ukuvuga ko raporo basohora ni na twe tuvuga ko raporo ya politiki atari raporo koko iharanira agatea kazi na muntu cyangwa igomba ibyifashisha mu gatea kazi na muntu ku bijyanye n'abavuga bapfa ukura soma raporo adina raporo zogu na bandi nuko ya nukwe sanga anya ajia mu raporo yonyangwa jata kaza munu chaanye mataraji ichari kumi leo kufuga doti unumusi nukuri tulewe zako agata kazi na munu huli kifani nezi tuga hama gari la ibi hugu na chane chane kutaza vya soma ama raporo na akogona wahi kuishikira kuishikira mungi hugu kugira makulichira ne bandarave ingina warundi babanyi
ibyo zo kwishikira ni ikindi kibazo uyo murwe ituma akoze igitohozwa kenshi rakenshi uri hanze nuko urundi gutemeye ko unjira mu gihugu iyo nico akaba ari kosa yo kundi hanze
gukorera mu gihugu murazi ko wari wanasohoye raporo raporo nyine twaba kwakoze raporo ubona ko zifite za ntumbero nyine twavuga za politiki rero baza ko nk'urugo urugo bamarafise ibintu bitunganywa na sibyo nabo bandi hagati y'akazi na muntu asine twitunganya ari nacyo gituma icyo dusaba kandi icyo dushimikira ko ni uko buri muntu wese ijya akora yokubahiriza amategeko n'ubwigenge bw'igihugu na cyane cyane akavuga ibintu uko biri ntavuga ibintu uko bitari
ikintu mwizeye ni ikihe mu mwiteze inyishu haryani
ikintu cyo twizeye ubwambere iketi twanditse ryarashyitse aho ryakwiza gushika inyishu twizeye tubaza ko bite bitebuke ibyo twasabye bizoshyirwa mu ngiro birashoboka nuko ibyo twasabye bizoshyirwa mu ngiro nk'uku kwezi gukurikira muga twizeye ko mu myaka izokurikira bizoshyirwa mu ngiro kuko murazi ko twavuze ko mu Burundi ataho nyagukuri ko rategurwa turandika ikindi nyine turerekana ituma ataho nyagukuri ko rategurwa hari mu gihe cy'amatora yagomba kuba mwarimuje ko ritabaye byerekana ko rero twarabuze inyishu kuko ibyo twavuga byari byo mwe ibyo two turavuga n'ibyo twizeye ko rero bitewe kibuke abagize kajya kanama bazoteba bakabona ko hageze ko ujya mu gwi uva aho hama n'amaraporo wakoze bayagire ifagusa kuko azo ari amaraporo agira hehe
mu bisanzwe amashyirahamwe hanira inyungu z'abanyagihugu amashyirahamwe no mu sosiyete sivile amashyirahamwe ategamiye leta mu bisanzwe yategereza kuba abona kumwe ibintu biriko bira mu Burundi abantu benshi ubaribaza igituma amashyirahamwe nk'ayo usanga kenshi na kenshi amwe ashyigikiye leta ayandi nayo agwanya leta ivyo bishika gute ivyo biva kuki
navuze nti navuze amajambo yumvikana kandi meza navuze nti birashoboka ko abantu batabona ibintu kumwe bivaye n'intumbero y'abantu ko amashyirahamwe ahandi agatakaza umushahara n'inyungu zabe n'igihugu atabona ibintu kumwe ibyo n'ibisanzwe navuze ko mu 2015 warayibonye hariho amashyirahamwe yashyize abantu mu mabarabara ariyamiriza ikigo cya gatatu mwe tukaba dute uri kwanya agati akazi na muntu ubanza kurarisha amategeko avuga no kubaha amategeko rero uno munsi ko tutasomye ni kumwe cyane tutabona kuvuga ibintu kumwe biratahuriza twebwe rero tunavuga ko amashami yasinya ashyigikiye ubutegetsi ariko amashami yacu n'amashami akorera mu gihugu abona ibiriko biraba mu gihugu na cyane cyane yisunga amategeko mu byo akora icyo dutangaza ni uko ayo mashyirahamwe yifatikanya n'abatavugamwe n'ubutegetsi mu kugomba kubukorera na cyane cyane mu kugomba kuvugira ibitari byo mwarabonye amashyirahamwe yigenga ajya mu runani rwari rwashinzwe ibyo ntawe utabizi mu nzego murabizi ibyo byose byerekana ko amashyirahamwe atakira amashyirahamwe kuko aharanira agatangaza muntu ahubwo ayo mashyirahamwe yafashe intumbero ya politiki no guhangana n'ubutegetsi buhari ibyo rero mwumva ko bitandukanyijwe yewe n'ibyo duharanira ko abari mu gihugu abandi neza bene igihugu abandi neza igihugu mwumva ko bitandukanye tutegerezwa gukora ibintu kumwe cyo tutegerezwa guhuriza ku bintu kumwe
Gerard Hakizimana arongoye ishyirahamwe Folcon F ishyirahamwe yishinze kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama murakoze cyane gose ku kigane mwahaye iradio ijwi rya Amerika
murakoze cyane tubashimiye ko waduhamagaye murakoze namwe tubashimiye
turabara mukije bakunzi namwe banyanya ibishwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashigira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agataraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Aniko dusozereje amakuru twari tubafitiye muri aka kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategugwe yongere abashikira kuri mikromari 10 na Fidel Niyongabo ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Fasige Beyehu byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije ku izina rya bagenzi banje bose tubikebanuye tubifuriza kuroranika.